turaramukije bakunze dusuruke kuri radio ijwi rya Amerika kaze muri gahunda y'umuziki na neri mwiza muti uyu munsi tubazaniye iki amabi ategwa n'ingwano ntawo yadondagura ngo yamare muri no minsi ku isi havuga ingwano mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi muri Ukraine muri Palestina n'ahandi twifuje kumvisha indirimbo zasohotse ziyamiriza intambara intambara itandukanye imiryango izana urupfu abafakazi impfuvyi ingwano ayiciye isiga marira tudafatiye na gato ku kiba catumyiba muri dusuruke uyu munsi turabumvisha indirimbo zasohotse zivuga ingwano n'amabi yayo gumana natwe
Until the philosophy which old one race superior and another
Dutangurire kuri iyi wa bisigura ingwano mu kirundi no mu kinyarwanda Umwami wa reggae Bob Marley yarasohoye mu gihumbi n'amajana 1976 ino ndirimbo wa yari muri album yiwe yitwa Rastaman Vibration amajambo y'iyo ndirimbo yavuye mu butumwa umwami wa Ethiopia Haile Selassie yatangiye mu nama nkuru ya ONU mu 1963 amajambo y'iyo ndirimbo wa ni ubutumwa bw'amahoro gushika hakivugwa basumba abandi intwaro z'agahotoro abanyafurika batarahaguruka ngo bagwanire agateka kabo nk'umuntu umwe Afrika ntizobona amahoro umviriza wa ya Bob Marley
equality guaranteed to all without regard to race and this a war that until that day the dream of lasting peace world citizenship rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained now everywhere is war war and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola in Mozambique South Africa saw by human bondage have been toppled totally destroyed well everywhere is war there's a war
mu Burundi inyuma y'ingwano y'1993 yitanye abantu benshi umuririmbyi Jean-Pierre Nimbona batazira Kidum Kibido yasohoye indirimbo yise uwo yaramenje ibibi bijyana n'ingwano ni byinshi kwica gusahura gutoteza abandi eka ni byinshi byibonekeza mu ngwano abakora ayo mabi ati baramenje umviza Kidumu muri uwo yaramenje
We can
Turacabandanya n'indirimbo zivuga amabi y'ingwano. Abaja mu ngwano harimo abasirikare. Iyo bavuye mu ngwano bakukurutse bitwa ancien combattant cyangwa abahoje ku rugamba. Kazimir Zoba azwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Zao, akomoka muri Kongo iharanira demokarasi. Yararirimbye abo bahoze ku rugamba, cyane cyane ko yahoze ku rugamba yagiye ari umwana muto. Muri iyo ndirimbo Ancien Combattant aririmba ati la guerre ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ati ngwano si nziza na gato.
Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Makele pa, un, deux, on s'est combattant, on a soukele. Makele pa, et un, deux, on s'est combattant, on a soukele.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fichier mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand, j'ai tué Anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'appelait pas. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré, m'appelait pas. Et un, siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon cher Eho, y'a cadavéré. Avec les coups de matraque, tout à coup, pas t'entra, cadavéré. Ta femme est cadavéré. Ta mère est cadavéré. Ton grand-père est cadavéré. Ton père est cadavéré. Tes enfants cadavéré. Les rois cadavéré. Les reines cadavéré. Les empereurs cadavéré. Tous les présidents cadavéré. Les ministres cadavérés, les gardes-corps cadavérés, les montagnes cadavérés, les militaires cadavérés, les civils cadavérés, les policiers cadavérés, les gendarmes cadavérés, les travailleurs cadavérés, les sommaires cadavérés, tes chéris cadavérés, ton premier bureau cadavéré, ton deuxième bureau cadavéré, la bière cadavéré, parrain cadavéré, les diables roses cadavéré. Les journalistes cadavérés, la radio cadavérés, la télévision cadavérés, les stades cadavérés, les supporters cadavérés. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe à neutrons, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les Chinois, hey ho, parce que tu voyais Belogar, Dobre Deux, parce que tu voyais Israélien, Cholo, parce que tu voyais Égyptien, Sabakra Her, parce que tu voyais Sénégalais, Nangadev, parce que tu voyais Malien, Anisokoma, parce que tu voyais Nigérien, Karo.
tukibandanya n'indirimbo zivuga ingwano umuhisi Lucky Dube umuririmbyi yakomoka muri Afrika y'Epfo yararirimbye ku ngwano n'amabi yayo indirimbo Victims canke abakozwe ko yisohoye mu 1993 amajambo ari muri iyo ndirimbo n'agahinda k'abakogwa ko intambara ati we are the victims every time we've got double troubles every time ati nitwe dukogwa ko n'intambara duhura n'ingorane byikwije kabiri aho yari kuvuga abakenyezi n'abana ya DJ America. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi turiko tubayagira ku ndirimbo zivuga ku ngwano. Muri iki gihe havuga ingwano muri Kongo iharanira demokarasi mu ntara z'uburasirazuba. Umuhanzi Fally Ipupa akomoka aho nyene muri Kongo. Yasohoye indirimbo yise Stop à la guerre. Bisigura hagarika ingwano. Muri iyo ndirimbo avuga ko abo muri Kongo bashaka amahoro ati Kongo yanje RDC Afrika guma no mwizeye rangisho kavukiye vy'abarundi umugwinda ngakaranga umuduri band baraturirimbira bati intambara n'imbibene mama yaratumaze ko bavyeyi nagenzi yaratumaze kunchuti nibibondo ahibereye hose irababaza umviriza nindirimbo intambara nimbi y'umugwi w'abarundi umuduri band
Singuano iba kwisi hose ituma bavei baba bafakazi abani mvuvi amakambi munza kagwira kwisi hose ayibe
Mwashari kumumviza indirimbo zivuga ingwano na mabi yayo. Brigadier Sabari. Indirimbo y'umunya Côte d'Ivoire Alpha Blondy. Iyo ndirimbo yasohotse mu 1982. Benshi banayita ngo Operation Coup de Poing cyangwa urugamba rw'igifunsi. Alpha Blondy hano avuga ingwano ntonto ziba hagati y'abanyagihugu n'abapolisi. Aho benshi twumva bashamiranye bivuye ku mvu nyinshi. Abapolisi bajya mu mazu gusaka bagakoresha inguvu. Abapolisi basaba impapuro ndangamuntu abatazifise bakabakubagura. Niyo mpamvu yaka karuru ngo Brigadier Sabari bisigura ngo we ujeje umutekano mbabarira. Amajambo ari mu kirimi cy'Ikidiula kivugwa mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero harimo Côte d'Ivoire. Brigadier Sabari ni Alpha Blondy. Kwicha mwene wanyu reka vivuzi mujibunu reka wihori nchuti ugahonyu mujango. Uyo ni umuririmbyi w'umurundi Lolilo mu ndirimbo yo kujyamiriza ingwano yise reka umviriza.
Why you must have some? See me, team, no, you're hitting up. Even the watch you've been.
dususuruke dutera turangiza umuhanzi azwi nk'umuhanzi wa mbere ku isi yaronse ubushimwe bwinshi n'umuhisi Michael Jackson yakomoka muri Amerika yagiye dusigiye ino ndirimbo Heal the World bisigura gukiza isi iyo ndirimbo yasohotse itariki 23 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1992 Michael Jackson yasohoye ngo amafaranga azova mu idandazwa ryayo ajye mu kigega cy'ishyirahamwe yashinze gitwa Heal the World Foundation ishyirahamwe ryo gufasha isi iyo ndirimbo irimo amajwi y'abana n'amajambo yo gutanga umwizero kubashikiwe n'ibyago by'isi harimo ingwano zihitana abantu benshi ku isi
think about the generation
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you.
Turizeba kunzi bacu reka turangirize kuri ya nyakwigendera Leonard Niyomwungere umuririmbyi w'umurundi yaririmbira mu mahanga imbere gushengera mu mudiho wa reggae n'amajambo y'ikirundi ati twarahemukiye basogukuru Leonard Niyomwungere muri ino ndirimbo aragaruka ku njyana zama mu barundi aracura intimba umviriza indirimbo twarahemukiye basogukuru ni ya Leonard Niyomwungere
banura kanjuri nimba mbabire ikinoneka kumutima ikihugu cyacu kigeza temba yemwe beka gishakigana he nagerageje kuririmba mahoro Darira none ngira nsabe Haruko nibaza ko ndiko ndarota Iyo mbonye ibiba umunsi Mutima wanje ukuririra Burundi Cari igihugu cy'amata n'ubuki Tukavibururi tugashika ingozi yemwe Aho twaba twigiriye i Rwanda
tinye bikoko bumaze kwira warakomanga uhi oh 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 oh
mutima wanje ukuririra Burundi
cyari kigugu cy'amatanu buki
tukave bururi tugashika ingozi yemwe aho twaba twigiriye Rwanda
utinye bikoko bumaze kwira warakomanga ugeze hose umuna takuzi akakuindaro kakuzi managasa suka jama waburusha gashusha mazaga kanda uke yuga kome zuru kendo
nitukira banu turinyamaswa taso nimuze tugirira niriki kongwe Imana ya kitu kirie Ukuri kwa kera ya mekwara eze Ikinyo machara fashisha mbo Aho kuona kotwa buze tuese yeme Tukuma dutera na majambo Umuhutu hati ya batuti waradu oneche Umutu satawa hutu baratu maze Umutu atiche wifia anje ni vindi Kukongu mirwa na moko yose Abingo mazaba miba kito tomba
Nakoze kuduteka biri bakunzi badusuruke uyu munsi twabumvishije indirimbo zivuga ku ngwano n'amabi yayo nta numwe ayobewe ingaruka z'intambara canke z'ingwano twige kubana mu mahoro na bene wacu ibihugu bigumana imigenderanire myiza Radio Ijwi rya Amerika na rimwe twabifunze amahoro
atwara mukiye soko kuru yemye twaricanye turi bamwe twaracumuye kumana yo mwijuru twarashesha amaraso twari dukwiye kugirira niriki kongwe Kuku imana ya kitu kirie Tori duku ya kukiri la niri kigongwe